Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki. Twakure, andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio.
Bakunzi ba radio Nzamba agateka kawe turabaramukije tubaha nikaze muri kino kiganiro wibaziki. Uno munsi tuvuga ku bwicanyi bwasubiriye kuba ndanse mu Burundi. Prosper Nzisabira nije ndabashikiriza kino kiganiro kuri radio Nzamba agateka kawe kaze. Kiganiro ni wibaziki kuri radio Nzamba agateka kawe. Haratowe ibiziga 10 mu kiringo kitarenga indwi imwe mu ntara ya Cibitoke. Wibaziki kuri ubwo bwicanyi bwasubiye kuba ndanse mu gihugu. Twakure canke uturungikira ijwi ari audio kuri iyi nomero akamenyetso guteranya 46 76 92 14 17. Nziru Busayiriya ari igisagara mu ntara ya Cankuzo, twumve icyo avuga kuri ubwo bwicanyi basubiye kuba ndanse mu Burundi.
Kuba harishwe abo bantu 10 urumva bagombye gutanga urugero mu zindi ntara kugira ngo babereke yuko uzohirahira akavuga ijambo rinyuze ku biri n'ibyabo canke rigaragaza yuko ridahuza n'ibyiyumviro byabo. No kwerekana uko bazomugira kandi se uko byerekana batanguye kubyerekana kuva kera kuva bashitse ku butegetsi muri 2005 ntabwo CNDD-FDD yahengesha n'igikunigagura abantu nuko kunigagura abantu. Ndibuka iby'umugambi witwa Safisha, ndibuka ibya kamwe kamwe, ndibuka ibyitwa ibyiswa amazina menshi harabaye n'ibyo bise nambari bya rugoti n'ibiki. Mugabo rero byose byari bitumbereye gutera ubwoba abanyagihugu ngo ntibasubire gukutsa umutima cyangwa ngo bakure ururimi mu kanwa bavuge ibitagenda neza bya CNDD-FDD. Ibyo byavuye bibyara uko CNDD-FDD igihugu kikirongowe na Petro Nkurunziza arongika imbonera kure kuzigisha ubugome n'ububisha ingene bazohora banigagura abantu n'ingene bazohora bagandagura abantu atacamira. Kuko muri Kiribahondesi bahuriyeyo n'intera hamwe nizo zabigishije zirabaforoma zirabereka ingene bica abantu atakinya. Ubu rero barigishijwe Kiribahondesi baramenye igipolisi cyazijyanyeyo n'abakirungitse barazi ibyo babatumye. Ubu rero bariko barabishyira mu ngiro rero cyane cyane abagowe n'urwaruka canke nabo mu mugambwe wa Seneri rongowe na Gwasa kuko nibo babona ubateye ubwoba kuko banse kubakurikira. Abaseneri rero nibo babangamiwe cyane kuko bavuga bati mwanse kutwumvira ngo mudukurikire muzokumvira mu kinogo. Urumva uwitwa ko ari imbere mu ndongozi za Seneri ni kumena umutwe kugira ngo ababayabaye batazi bataza karanga mutima ka Seneri bakuka umutima baci bakoma amashyi baje kwishikana muri CNDD-FDD.
Nabandusha Vitali ari mutambu mu ntara ya Bujumbura benshi bakunze kwita Bujumbura Rural na warafise icyo avuga kuri ubwo bwicanyi.
Nukuri turateye umutima uhagaze n'ubwicanyi bikora bira mu gihugu cyacu Burundi. Bumwe bugakogwa n'abagizi ba nabi, ubundi bwinshi bushoboka nko ku 98% bugakogwa na cyane cyane inzego z'igihugu. Mwa imbonerakure zikabamo abapolisi, urwego rw'ubugenzereza n'abandi. Rero iyo umunyagihugu w'u Burundi yishwe, hari abantu bibaza yuko aba ari umuryango w'uwo muntu uhombye. Ariko kandi nk'u Burundi tuba duhombye ikintu kidasanzwe, kuko ni ikintu ntasubirizwa mu buzima. Rero umuntu yaka ubuzima uwundi muntu amurenganya amuhohotera, amenye yuko nawe ejo cyangwa hirya y'ejo amaraso yiwe nawe azomeneka. kuko ingero umuntu agiriramo abandi niyo Imana nayo imugereramo. Rero ntihora nk'ukuntu tubivuga n'ukuntu tubisobanura kuko biteye agahinda mu gihugu cyacu Burundi. Igihe kirageze kugira ngo dusezerere ubwicanyi bw'inzirakarengane, ubwicanyi bw'inzirakarengane, ndeka n'ibindi byo gufungira abantu ubusa no kubahohotera. Ni ukuri birababaje aho igihugu cyitwa ko gifise abagitwara, ariko abantu bakirirwa baricwa nk'inyenzi, bitebe bitebuke amaraso y'Abarundi bazoyabazwa. Nimba afise icaha naja n'imbere y'umutungane nkamutungane, bumwagirire icaha. Nimba arakoze ikosa afungwe, hama igihano cyo giheze canke se bamucamande ayatange, hama asubire kwidegembya akoreshwe, akore ibikorwa byiza nawe yidegembya. Nukuri turateye akamo Leta y'Uburundi, turateye akamo amakungu, turateye akamo amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu kugira ngo agire icyo akoze kuri ibi byose birakaba biragenda biba mu Burundi.
Ikiganiro n'Ubuyobozi kiri kuri Radio Inzamba agatega kawe. Tuvuga ku bwicanyi basubiye kuba nasi mu Burundi, aho haheruka gutogwa ibiziga cumi mu kirimo kitarenga indwi imwe mu ntara ya Cibitoke. Twumvirize Nyabenda Bonifasi arisonga mu ntara ya Bururi.
Baramutse neza, baramutse neza. Agishasha ni hahandi nyine, na cyane cyane ibyo biziga bitogwa hiyo ku Rusizi, mpenga ni ku macuniro y'abantu, ko nawe no ntandwi ntandwi ishobora guhera hadatogwa ibiziga. Cyumva ibyo ni bara kumutemera ashobora gutogwa ibiziga cumi mu ndwi imwe, mugabo ukarindira yuko n'abategetsi bo hejuru bagira icyo bahutse kuri ibyo biziga, kakaba kamiswe n'ingoma. Mugabo icyo bakora abasantere bihutira guhambisha ibyo biziga ubwo nyine ku mama wanjye ngo nuko kinga ngo ntibigire ngakwambika amagara y'abantu, ariko bugiye kubara kugira ngo bazimane amatohoza nyine kwicwa ntamenyekane. Babandi banyuruzwa umuntu akaguma arondera arondera mu bushyo butandukanye, ntabyupfamye yuko umuntu we yishwe agatagwa ku Rusizi. Ugasanga rero umuntu yapfuye abiwe ntibamenye ko yapfuye, ntibagire n'imikikwa nyine ikiri guwapfuye, bakazokwamiza amaso hejuru ngo azohotsa naho ku nkumbi bamuteye muri Rusizi. Ni ukuri icyo kibanza cya Rusizi sinzi yuko kiri mu Burundi, nshobora kitari mu Burundi kuko abadakizi b'Abarundi nta kintu na kimwe bakivugaho. Birateye isoni n'akambamazo n'agahinda kenshi ko abantu baza kuyicika cyangwa bakajyana imizigo bagatererayo ntibasa Abarundi. Noneho ko twumva ngo igihugu cyacunzwe mama mu ijoro bivuga kure muzira kizuru zicunga umutekano, igisirikare, igipolisi, none ubwishimye twaje kubishyira kuri bantu kandi aribo baba bakawukomeza ubwo burere. Icyo bigaragara yuko aba bantu nyine bishwa ati n'inzego ziri gucungira umutekano.
Na Nahimana Siliveri w'Ubukinanyana mu ntara ya Cibitoke arafise icyo avuga kuri ubwo bwicanyi bwabaye ndanse mu Burundi.
Ndabaramukije, murakoze kumpa ijambo. Icyo niyumvira kuri ibyo biziga biguma bitogwa mu ntara ya Cibitoke, si ibyo cumi gusa bimaze gutogwa, hama hatowe ibiziga biramaze kuva intwara ya Evariste Ndayishimiye ihabya, hama hatowe ibiziga no kuva ku ntwara y'Umwisi Petero Nkurunziza haratogwa ibiziga mu za Rusizi. Rero ibyo bintu kuva intwara ya Sendedefute Diza ibiziga byaratowe cyane mu ntara zitandukanye. Mugabo rero igitangaje muri iki gihe ubonye intara ya Cibitoke ntiyigezweho kandi hatogwa ibiziga byinshi, nicyo gituma amakungu adakwiye gutererana Uburundi ku bintu byerekeye agateka kazina muntu. Amakungu n'ishyirahamwe Boni ntibabijemo babwira amatohoza akomeye ku Burundi ataruko n'abanyagihugu bazohaherera, kuko abagize Leta y'u Burundi umenga nacyo bibabwiye kwica abantu, umenga nacyo binona nacyo batinya, arica abantu bakaguma biraramiye ngaho kamenga amakungu n'ababona nico gituma turi muri zongorane ubwicanyi butahagarara ukunyuruza abantu byasaze byiyongereye mu bikomeye n'ibyo bizigurumba bitogwa bidutera amakenga ejo urumva nabo ejo azashikirwa n'abandi usanga abantu bariko barahera buhoro buhoro sababo ninirabe bitugarukire tangura amatohoza akomeye abagirizwa ubwicanyi abazo bari muri leta bafatwe babihanirwe sawa tugira amahoro
twumvirize na Ibrahimu ari ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge
mu marasa ameneka nta terambere ribaho abantu barara batariye nta terambere ribaho abantu bariko baratotezwa batogwa ibiziga batekeye mu magunira abandi batogwa ibiziga batekeye mu mahema abandi batogwa imitwe yacacuwe ku mitumba bagasa umutwe ugahambwa kwawo umubiri ugahambwa kwawo abandi bagatekerwa mu magunira bagashyiramo n'amabuye bagaterera muri Tanganyika no muri Rusizi ivyo nivyo bazokomeza gukora imyaka yose bazomara ku butegetsi igihe cyose abarundi batazoje inama ngo baje hamwe bikura umwasi ku isosi yivuga ati igihugu ni kwacu twaragifashe nk'uko abiri mu masonga yabo bavuga ngo imyaka 500 idashitse barazi amarorerwa n'amabi bakoze barazi ko ari menshi barazi yuko huboneka amahoro amahoro arama abarundi bagatekanirwa barazi yuko icyo gihugu nabo nyine atamugabane bagifisemo ko boca bakura meza bakarengutswa mu imbere y'intahi ikabakubita mu gahanga bakishyura amabi bakoreye abarundi kuva bashitse ku butegetsi uhereye kuri Safisha uhereye kuri kamwe kamwe 2015 aho inganda zatemagurika za Musaga Nyakabiga Jabe Mutakura na Cibitoke naho haruguru mu muri mugongo manganda taratikiye zitikijwe nabo bagabo nyine ibyo byose barazi yuko byegeranijwe bikaje imbere y'intare batazobikura gahanga imbere nicyo gituma bakomeza gukorera amabi abarundi nayo ubundi ijya Cibitoke yabaye akarorero ejizoba ari Murambya hirya ejizoba ari Mwaro ejo bundi naho izoba na Gitega ahantu hose batabemera cyangwa hari imbuzi za senere zimenye ko zigowe abari imbere mu bandi bamenye ko bagowe nayo ikitavuzwe cyo n'uwo badasangiye ubwoko azitambika mu nzira akiwe karabayeho n'impamba yegetse murakoze
muri kino kiganiro wibaza iki cyo kuno munsi tuvuga ku bwicanyi bwasubiriye kuba ndanse mu Burundi aho haheruka gutogwa ibiziga 10 mu kirimo kitarenga indwi imwe mu ntara ya Cibitoke twakure cyangwa turungikira ijwi ari audio kuri iyi nomero akamenyetso guteranya 46 76 92 23 417 tumirize Nduwimana Kleofasi ari mu ruhororo mu ntara ya Ngozi
mwaramutse neza ibintu bibera muri ntara yacu bitoki n'ukuri rimwe rimwe hari igihe tutasobanukirwa ibyo ari byo nta biro by'ibyaha twumvise abantu batowe biziga abishwe nabi abishwe rubozi biki sinzi rero ko abicirwa muri iyo ntara bavuye mu zindi ntara sinzi ko arabo bazana baza kutaba bukuye ahandi nta urabimenya neza ibyo ari byo ariko turasabye ibintu bihagarare kuko birateye isoni iyi leta yivuga ngo niyo tukunda abanyagihugu mu bw'ibintu bibera muri yo bisumba n'ibyabera ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkuzi urumva n'akamara amazi bakwiye kuyisubira ko nakamenya ko umuntu ari umuntu atari umuntu wo kwicwa atari impene yo gukerwa ngo bajye bagerageze bisubire kuko birateye ubwoba abantu bapfa kuri Nkuza abapfa kuri Nkuza bya nabo tubona bapfuye uho byarenze urugero sinzi rero ko izo kuraje zo kugandagura abantu babazi kuba nta ndamenya neza n'inyungu baronka iyo bije umuntu abahura iki ko buca akabiri nabo bakabasangayo irateye isoni niba bisubire ko nabo bisubire kuko nta bantu bazomara bazokoma bica bwa ntibazobaheza niba bagomba kubamara bibaza bazobaheza abantu ntibahera bagomba aho umugabo iyo wije umuntu nawe zigana igikomere ku mutima kitazapfa kikuvuye ko niba nawe bike uko abantu bakora ibyo bintu ko birarenze ukwemera birababaje cyane kubona abantu bamwe batukura iziga bakanda kuko bahugusa aho ubwo migambwe nene mudasangiye umugambo cumi yica umwisha ubugiziki ucuronga ikingo no kumukanda kwe barabisubira kugira ngo barenze premier birasize ubwenge bibyiziga bya misi yose bya twabihaze byadurambiye kwa muntu agatora ibiziga hafi hose iyo yitano n'igihe cyangwa bikunda abanyagihugu bakunda gutera abamazi baganda babahura icyo abanyagihugu batatunzira akarengana atakina kimwe bazira hari n'abategeko bavuye muri Congo bakabambura utwabo bakaca bagenda babihisha izo mbundi yakorera ku kazi bazihaye n'akazi nyabaho
Sengiyumva Atanazi ari gihogazi ikarusi.
Sabaramuje cyane. No kuri kubijyanye n'ibintu byo bwikanye bikorera abandanya biba nk'uko biba mu ntara imwe kandi. No kuvuga yuko moreta yoyo nubira cha yakekana yuko mu Burundi yekana muri ko hari amahoro. Imeze neza. Ariko rero iyo ni ingendo nshasha. Kibwo bwicanye kuko bajya abantu bose baba bariko barafata abasanzwe arabo muri ntara ya Cibitoke ni babantu wumva yuko babakuye mu ntara ziri akomagonaka ngo yarafashwe banakagiye bavuze yo bamufungiye batwawe n'izo nzego nyene ziperereza inzego z'igipolisi za gisirikare ukumva biwabo barabuze iyo umuntu yapfungiwe nonaka yazimiye nakayazimiye nibo babo nyene iyo turibaza yuko nibo babo nyene baguma batogwa niyo ntara ya Cibitoke babajyana mu Rusizi babajyana hehe n'ingendo nshasha y'ubwicanyi kandi si nshasha kuko ubwicanyi bw'u Burundi kuva naho nyakubahwa perezida agiye kuba ubutegetsi mushasha abwicanyi bwahagarara ahubwo bwahinduye ingendo gusa mugabo ubwicanyi bwigeze bahagarara ariko babandanije bapfa bakunda inyene gusa ahubwo nibarabe icyo kurwana nuko abakisubirako ntazuve ngo baronse perezida mushasha ngo bajye guhindura ibintu ntitugume muri bya bihe imyaka iyo abaye yatuntuye imyaka abaye atabona uwiwe yaguye atabona uwiwe yafungiwe yababaje cyane
Nizigama Polo wo mu Kinindo mu gisagara cha Bujumbura nawe atubwire icyo avuga ku bwicanyi bwa Bayindase mu Burundi.
Byumvikana binye ntibibaho. Mu bindi bihugu iyo hagize n'ikidiga itogo haraba amatohoza kandi yavuye mu matohoza ikajya ku mugaragaro bakabishyira ahabona. Mugabo ino biherera mu matohoza mugabo abantu bo bagomba bicwa inyamaswa nukuri ibi bintu nukuri barabe bagarukize ngaho hari abantu benshi banyuze mu ntara nyinshi zitandukanye mugabo amaruhukiro yabo muri Rusizi yego nukuri burya abantu twamaze kumvikwa nukuri tutahumewe n'ibyo biziga bigomba gutegwa ku Rusizi yego Nibara ryo kumutemere kandi birababaje birateye agahinda dreme kubona icyo kibanza umenya ni amashimiro y'abantu heko arindira nk'ubunye nta n'imisi izohera nzokumva ibyo bavuga azoza ngo bavuga ngo abantu ngo batoye ku Rusizi ngo zari nko ziziki ariko no kuvuga nawe bari nko ziziki bamaze kwishyira mu ntoki kiza kurikirana n'ubutungane niho baci baronka n'amakuru basi yo ku bindi byose bafyengeje inyuma mugabo si nka dizibiba ahubwo n'abantu batavuga rumwe na leta na cyane cyane bari mu Mozambique sene no bagira mu cyane bo bagukura muhira kandi cyo dira na kimwe mugabo oke ngo bagutuye ku Rusizi ego no kuri turasabye Imana igarukira Burundi kwa bino bigiga biguma bitogwa mu Rusizi kandi ababikora kuri Imana izo bahijyana bikwiranye kumira n'imperuka no kubatabizi maherezo nimba ari ababikora nimba ari nabo batuma Imana izo bibabaza saba murakoze
muri muri kino kiganiro wibaza iki cyo kuri no munsi tuvuga kubwicanyi bwasubiye kuba ndanse mu Burundi aho haheruka gutogwa ibiziga 10 mu kirimo kitarenga 1 mu ntara ya Cibitoke sibo mana kasiano ari buraza mu ntara ya Gitega
nakatsumwe mu Cibitoke ari haba no ngaha mu gisagara cya Bujumbura no mu zindi ntara bikuma biboneka ni uri kurarabu mengo ni bintu biri kubiraba byo kwihora horana ego aba bantu bo mu iperereza aho gutwara abantu bakabafunga hama bakanyimbari ibyaha bagenditwa bakagirwa n'ibyaha hama imanza zigacibwa itababaje rero kuhiga bagaca babatwara bakacubona batubize gahijya no hino twe tukabona yuko ari ibintu byo kwihora horana byagarutse naho bitari kumugaragara naho baguma bahakana bari abahijya tukabona yuko ubutegetsi buri nyuma y'ibi bintu bufise ukuboko kana tubabaza cyane rwose twiyumvira ati none mu misi z'abarundi bagiye kujya he bu turiga twese tujumara twibaza ubu nta muntu ashobora gukora ikinateka twese kuma ubona yuko umengo nawe ni ushikiriwe ejo batakora gutore kubera iki bo baraza gutora nta munsi yacyo wajyada yoje umuntu kandi uwo muntu wagenda kuraba haca iminsi mike gatabwo kwizigahana hariya birababaje cyane kuko nimba hari cyaha yari yagirizwa yari gushyirwa imbere y'ubutungane yapfuye yari mu bajyaje umutekano ukiyumvira ibi bintu bitoraba ni ibintu biteye amakenga n'ibintu byo kwiyamiriza kuko ntitwumva ukuntu umuntu afatwa kumuranga izuba riva hama ejo bukeye tukamutwara ikiziga ntibibabaje birababaje Burundi ibyo sindabyumva
umunywanyi wa nyuma twakiriye ni Nahayo Filipo ari Kabarore mu ntara ya Kayanza
nukuri birateye ubwoba biteye agahinda kandi se uvuga ngo byabonetse muri iyi ndwi imwe gusa ibiziga ntandwi n'imwe bitigira biboneka imana idutabare imana yongere kandi idutabare igihugu cy'u Burundi kuko turi mu gihugu kirimo ubwicanyi kirimo ibyaha byinshi kirimo kuzimanganiriza ubuzima bw'abanyagihugu bw'abenegihugu kandi ibi biterwa n'ubutegetsi iyi ntwaro ya yose ndende ibi byose niyo ibituma kuko ntacyobuza ibi bintu bidahagarara babishatse rero bafisemo uruhare bafisemo ukuboko kandi ibi babigira kugira ngo bagire ijambo ngo bagume biganziye ku gihugu ngo ntihagire uwo bavugana ntihagire uwo kakaza ngo acire hasi amate ngo ajyogore iyo bumvise umuntu avuze ikintu kidahuye nabo bava bamwishe bacamunyuruza kandi urumva ibyo bitazonashoboka k'umuntu yiyumvira cyo kimwe n'uyundi k'umuntu ashobora kugendera ku cyiyumviro cy'uyu nuriya umwe wese arafise ibyo yiyumvira icyo yokora icyo ibyo yohitamo murakoze
Kiganiro bibaze gito yo turabashikiriza kuri Radio Inzamba agatega kawe kigaruki yaha turabashimiye mwese mwagize icyo mushikiriza tutibagiye namwe ariko murakurikira kino kiganiro kuri Radio Inzamba agatega kawe Prosper Nzisabira nigera iko ndabashikiriza kino kiganiro bibaze kuri Radio Inzamba agatega kawe naho ubutaha Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi. Wibaziki.
Kwa kure andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio.